bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Ndaramukije nshuti bakunze muteze amatwi igano by'ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongeye ndabaha ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara cumi n'umunsi muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane Nahazo.
Turariha kandi bamwe bamwe tuyariha biciye mu ngorane kubera ko turabakene mbanza nko kuyarondera nko kuva yafise amahera ukayatanga nkabona kuriha babugene no kuvoma urupfubyi kwanje kenshi twabuze n'amazi tunywa.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri komune Nyanza Lac, intara ya Makamba mu Burundi, yidogera amafaranga bari hicwa agera ku 200,000 kugira ngo bashobore kuvoma amazi ari ku mavomero rusangi. Iyi nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mu nkunzire mbanze ndababwire ko abasirikare bashika kuri batatu bishamwe mpuzamakungu ONU bagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali MINUSMA bishwe mu buraruko bw'ico gihugu ku munsi w'ejo. Ivyo vyashikirijwe n'izo nteko nyene. MINUSMA yatangaje ko imodoka yarimwo abasirikare bayo bamuka mu gihugu ca Bangladesh yaciye ku gisasu cari gitezwe mu ibarabara rihuza igisagara ca Gao n'imihana yo mu karere ka Anefis. Ico gitero cakomerekeje abantu abandi basirikare batanu. Nta muhari uriyitirira ico gitero yamara kirasa n'ibindi vyakozwe n'umuhari w'iterabwoba Al-Qaeda muri ako karere. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yaneguye ico gitero mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi wiwe Stéphane Dujarric Kurno w'Imana. Mugihe ibikorwa vyo kurondera abarokotse nyamugigima yo ku itariki ya 7 z'ukwezi kw'icenda muri Mexique bikibandanya, yindi nyamugigima igira gatatu yarumvikanye muri ico gihugu ku munsi wa gatandatu. Abahinga mu vy'imitigito y'isi bo muri Amerika bakamenyesha ko yapima magnitude zitandatu n'igice kimwe gushika ku muhingamo w'Ukuruno w'Imana. Ibitigiri vy'abapfuye vyari bimaze kugera kuri 319. Abanyamexique badeje ibikorwa vyo gutabara mu biza nk'ivyo bafatikanije n'abaje bava muri Israel, Ubuyapani na Leta Zunze za Amerika bakaba bamaze kurokora abashika 60 muri ico gihugu no micungararo yawo. Abanyagihugu bamuka mu bihugu 8 nibo bagiye gufatwa n'itegeko rishasha ryasubiwemo ribabuza kwinjira muri Leta Zunze za Amerika ryatewe ku mukono na Perezida Donald Trump kuri Nowimana. Iryo tegeko rizotangura kuja mu ngiro ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kuza. Ryerekeye abanyagihugu muri Chad, Iran, Libya, Korea ya Ruguru, Somalia, Siria, Venezuela na Yemen. Abategetsi ba Amerika bakavuga ko ibihugu vyahakanye guhanahana amakuru na Amerika yerekeye iterabwoba n'ibindi bibazo vy'umutekano w'isi. Iryo tangazo ryasohoye ku muhingamo kuri Nowimana rije mu gihe iryahahora ryari ryafatiwe ibihugu bitandatu biguriyemwo Abayisilamu. Ikiringo ryari ryahawe cari c'imisi 90 gusa, ariko cari gisa nk'ikiriko kirarangira. Iri tegeko rishasha ryongwemwo ibihugu vya Korea ya Ruguru, Venezuela na Chad, rikurwamwo Sudani yari yashizwe mu rya mbere. Radiju ya Amerika mutukomba kwa FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba twumva muri mu Rwanda mutukumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Turi kuri Facebook, adresi yacu ni @3 akaburungu radio yacu vewa@com, naye ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ncuti bakunze ibijwi rya Amerika. Imyidogo ni yose kwa nyagihugu muri komune Nyanza Lac y'intara ya Makamba mu Burundi. Bavuga ko ingingo yo kurihishwa amafaranga agera ku 200,000 ku kwezi kugira ngo bavome amazi ku mabombo ya Rusengo ari iyibacinyiza. Reka umunyamakuru wacu Nyanza Lac Alain Virankunda atubwire byinshi kuri ino nkuru.
Ahandi ni hafi ya rimwe mu mabombo rusangi ya Rusengo yo kumutumba mukungu zone mukungu umunyagihugu wese aje kuvoma aterekanye akaresi kuri cungera azwi mu ntwaro akonako kerekana ko yarishe mu biro vya zone amafaranga 2000 niyemererwa kuvoma kuva hiyo ngingo yo kurinda kuriha ubwo buryo bw'amafaranga ishingwa n'abarongoye iyo zone haraheze umwaka abanyagihugu bavuga ko batayishima
turariha kandi bamwe bamwe tuyariha bishye mu ngoro andi ko yakatura abakene banza nko kuyarondera nko kuva yafise amahera kayatanga nkabona kuriha babuje no kuvoma urupfu byikwanje kenshi twabuze n'amazi tunywa dutanga 2 intoze kajya ko makapfuye hari gihe dutanga n'5000 ariko nkanje mfite nk'udupfu hari gihe turwara nk'amahera kwandasimbanye kwa muganga kubujyo rero ntishara iyo mazi sindayaronka iyo mahera iyo mba narushe ngata mu mbate mfise weze hakuri ndakundusha nyene ndaraga nkayarondera hari hajyabo bakabona kuvoma
ndavyakiraneza kuri amazi yakorewe kuri yarufashe watwe gato kwa pamata dufasa jere kwe ugendo kwa kane mkazi dufasa mu kwa wabu ya tatu kabili amazi wanya kifu ni watu koro hele tuwe wa hiku tutoza wa mahera wakumwa wa dufasa kwa kira ngo kwa mwayo maazi
ikiba wa zakanti abo wanya kihugu nuku yo bishite tumge mutkuma kwa yo mabombo tukono nekara badaye zango wabone icho yo mahera batangishwa kukwezi aba marira mawe na yorui avugako nyabuna bababu tangishwe ayandi aza yongera kuyo batangaburi kwezi
kukarugire kwa kama ze gupa ni mwebuga wanya kihugu mchamigwa kandi mutaguza kandi bakibaza bakugara bati nta kamaro kamaze mukene mwemera mukikoca mu gatanga amahera make make kugira musubira kwa kandi karugira tugacyatero twigora gutanga amahera 2255 ndi twabishima none twoca tugira gusa tumaze gutanga ibyo 2 tugira twongere tuze turatanga ayo 2000 urumva twirwanya igihugu turiko turagera kandi hari ibintu byinshi bitugora nk'abanyeshuri ngwara kira kintu urumva tuba bitugoye gose
ico kibazo cyo kurinda kuriha ubwo buryo kiriko gituma bamwe mu banyagihugu babubuze banywa bakanakoresha mungo ayo bakuye mu kiyaga Tanganyika gisanzwe cegeranye n'uyo mutumba wa mukungu inkurikizi yavyo nuko benshi mu bayanywa badasiba gufatwa n'inzoka zo munda nkuko makuru dukura mu banyagihugu avyemeza kugabo iyo ngingo yo gutangishwa amahera 2000 idafuswe ibintu bigiye kunyuka Silvana niyo nzima ni kwabibona
ikintu je mbona cyokogwa nuko koja hamwe twumvikana tugasaba inzego ziri hejuru kugira badufashe amazi adushikire ko naruhuka abajeje intwaro bo dufasha bakatwegereza amazi
abajeje intwaro muri komine Nyanzarake barahumuriza abo banyagihugu naho biruko iyo ngingo idashobora kubandanya ukwiri aha mustaneri w'iyo komine Jean-Claude Nduwimana aratubwira ikiriko kirakogwa
byo byo kurihisha amahera bakabanza bakayibangira aho yakamye murabona ibihe byici amazi yava mu misozi amasoko menshi arakama kobera tamvura ibiri kwiragwa igikorwa cyo gukwiragiza amazi hirya no hino ni igikorwa dukora mu migambi y'iterambere ya komine ubu rero turategura kubaka amarusengo ku mitumba yose harimo na y'amazi y'ibipompero ndetse na regi kominale twarumvikanye yuko yobandanya bwiza imigende y'amazi na regi dezo ibibazo by'amazi bizoza birakemurwa bukebuke ibijanye n'interano z'amazi ko nk'abantu bavoma kuri za rusengo kugira ngo tubandanye tubungabunga nimba hari ibikoresho bipfuye kuri yo rusengo canke nimba hoba kwisanura canke gushira indi rusengo mu kandi gacimbiri ibyo byose biva muri ubwo buryo batanga twarafashe ingingo yuko regi dezo na regi kominale bo kugura amabombo yose bari barugaye mu burere bwa mvugo bakayereza bene igihugu naha mu gisagara ko babinyarutsa
tumenyeshe ko atandwe zitatu zirahera muri ako karere ka 10 Nyanzarake hibonekeje abantu barenga 10 bafashwe n'ingwara ya korera bikava akenshi ku bantu banywa bakongera bagakoresha mungo amazi atameze neza baba bakuye mu kiyaga Tanganyika nkuko makuru dukura mu bajetwe intwaro avyemeza imakamba bubumanuko bw'u Burundi Alan Eve irankunda ijwi rya Amerika
avugwa mu ntara tuyabandanize mu ntara ya Cankuzo ivugwa mu rudandazi wa Rwamana bari hagati y'imyaka 13 na 18 utwo twana tudandazwa tuja gutishwa ingere mu gihugu ca Tanzania mu gihe rero intuntu ari yose kubavyeyi abakora iryo shano ntibaramenyekana ico bikoze mu ntwaro baragabisha uzohirahira gafatwa azohanwa Diane Ndonse mu Cankuzo yaduteguri no nkuru
Bamwe mu bavyeyi bo mu mitumba itandukanye muri komine Cankuzo bayaze n'ijwi rya Amerika bemeza ko abana babo bamaze iminsi batwagwa ku bwinshi n'abantu bitwa abenyeji mu gihugu cya Tanzania kubacisha ingero. Batwiganira ko babatwara abana bari munsi y'imyaka 18 kandi ko kenshi baba ari abanyeshure. Abo babatwara barabahemberwa amafaranga mu gihe babashikaniye banyene kubakoresha. Aba ni bamwe mu bavyeyi batwawe abana bavuga ko bari mu kwicwa n'intuntu.
Ni nkuru dadazwa. Umutwa ya 33 hariya mu 36 bakomaga mu mashomba batwara bagaruka. Natwe twaranganzwe. Mugabo urumva nakwikira twarobeye. Bagira twagaruka. Mugabo naho nitwumbwe bagenda bakashagumaye yo. Niko tubaze abantu babatereze bo hiyo nyene. Kintu bakora kibutuma bwo bahurumba mu bajyo misi yose.
Nimba ntiyica tica nirungu. Tusaba yuko mwokwegeranya abo bana. Nukuri twebwe natwe tukaraba abana bacu ko bo twegerira hande yacu nitwahera hirya yejo bakaba batubona none nkubu barogira ngo banyoko wanyu barahwereye baso wanyu barahwereye banyoko wanyu barahwereye.
Aba bavyeyi bavuga ko nubwo bitavugirwa hejuru ari urudandazwa rw'abana kuko n'amafaranga babakotesha ko aguma yiyongera. Abo haheze imyaka indwi babatwaye bavuga ko umwe bamukotesha 30,000. Abariko baratwagwa muri kino gihe nabo bakabakotesha amafaranga 180,000 umwe umwe. Icyo bikoze abajejwe umutekano ku mitumba bavuga ko baheruka kugaruza abana batatu mu ndwi zibiri ziheze. Emile Mizaza ajejwe umutekano ku mutumba Nyabisindu wo muri komine Cankuzo arabitwiganira.
Ejo bundi hariho ari bajanye abana batatu hanyuma twageje kumwiruka ko kweri ahishure sigari garagara. Abana barabatwaye beshi batari bakeya ariko rero twagerereje kugira ngo bose bishoboka abo bana turabagarura mu nzira turabafata barataha n'ubu bari muhira.
Ama mwaramushikirije abajeje intwaro cyane abajeje umutekano bo baba mukoresheje iki byagenze gute?
Egome cyane hariho namanda yasohotse yiwe kumufata ariko ntibashimye guduhugura urupapuro kugira ngo tumukurikirane cyane.
Biga mwebwe igihe mubagarukanye nta ngorane mugira mu nyuma kuri abo bantu baba batwaye?
Uyo yari yajanye nuko yagarutse gomba kumera nkuza kugwana naza kugwana wana ntibishoboka kandi n'ubu abandi bavyeyi bafanye intundi habana babo abo yari maze gutwara.
We inyungu abikuramo niyi?
Atwaye abo bana abatondekesha ku murongo gucya abataje nabo batonze ku murongo. Umwe atwara igitigiri cy'abana shaka umwana umwe rero aca muhemba amafaranga 180,000. Uwo mwana rero asigarara riha we mu nyuma yamaze kwitahira akora dahembwa nukuvuga kuri umwaka wose. Uwo mwaka wose uheze ucuhembwa uyu yamujanye we atangwa guhembwa ku mwaka ugira kabiri.
No mu gihe aba bana bategerezwa gutangura gukora bahembwa birashika nibaroswe agahembo kabo. Uyu numwe mu batashe badahembwe.
Je hari wantwaye ubwa mbere hanyuma ndagenda dakora ikazi ndakora nyine ndakora Mr. Mike ariko ingwane mushobora guhura nazo ushaka kugenda ugakora hanyuma hageze ko baguhemba ukacusanga bakubwiye ati nta mahera hari ukacusanga wakoreye ubusa mukacutanye nta kundi kubera uri mu gihugu kitari iki wawe cyo gusanga ufite ingwara ntagiraho iturumva nkaba bakiri batoyi bo gusanga ari kibazo gose gusumba.
Abo bishitse bagahembwa kenshi bavuga ko batayashikanira abavyeyi muhira kuko kenshi bibigwa ku mupaka.
Urashobora gushika ku mupaka bakakwambura kenshi na kenshi wabwo n'abarundi
bakwambura iki
amahera ibyo bawazanye bakakwambura gashika muhira gutyo
n'abasuma rero
mamwe nk'abasuma canke ukabona abapolisi bakakwaka amafaranga gacutaha gutyo.
Abavyeyi basaba leta ko yogarukira ikibazo c'aba bana babo mu kuvugana n'inzego zo mu gihugu cha Tanzania n'abariyo bakagarukanwa.
Leta y'u Burundi yakwiye kudusabira abana bose bari muri Tanzania bakabarungika mu Burundi bagasubira iwabo kuko Burundi bwacu bwarahombye abana benshi bafashe abavyeyi babo kuko si ntambara bahunze bajanwa no kubahenda n'abafite inzira z'uko nibabacuruza bifitemo inyungu zabo si inyungu z'igihugu kasi ni inyungu z'abavyeyi kasi ni inyungu zabo bana baba batwaye.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Cankuzo nako umuryango Pierre Claver avuga ko bagiye gukora ibishoboka mu kurondera abakora urwo rudandazwa rw'abana muri iyo ntara.
Mugabo ko mu kivuze tugiye gutohoza turabe nimba ari byo abo bari mu ayo makosa yo gutwara abana Tanzania kumbure turabe ko bufatwa hama bagashikirizwa inzego z'ubutungane kugira ngo bahanigwe makosa bakoze kuko gutwara abana mu kindi gihugu cyane cyane urabye kumbure n'imyaka kumbure baba bafise. Tuzotohoza turabe rero dusanze ari byo abo amakosa azogwa ko tuzashikirize inzego z'ubutungane.
Ariko rero hambavu y'aba bana batwagwa gifatwa mu kinyegero abagifise inguvu zo gucingero basanzwe baja kwica mu gihugu cha Tanzania kuko ihanura bibe ni ntara yabo yacankuzo ari navyo aba bakora urudandazwa rw'abana bikikamwo hamwe n'ubukene aba bana babayemwe mu miryango mu ntara ya cankuzo. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Shugi Amerika, Washington DC, mukirundi no mukinyagwanda unaho tubabwira ivyo gukingira ibiyaga aho mukirundo mu ntara ya Kirundo abanyagihugu baracarimira mu gice c'imetero 50 zategereza gusigazwa kugira ngo ibiyaga bikingigwe abajejwe ivy'ibidukikije baremeza ko ari ingaruka mbi bitera. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze atubwira byinshi ku ino nkuru.
Kuvaho isi ndimwa itangurira avuye aho kiyaga guhinda gishikana amazi yacu haraboneka ubusize butari buke ku mucamo. Kukiyaga choho hani nkuko iruhande y'ubusize haraboneka n'imirima myinshi y'ibitunguru n'inyanya. Mu gihe itegeko rya leta risaba abanyagihugu gusigaza imetero 50 uvuye kukiyaga, aba banyagihugu twasanze ku kivi muri zo metero 50 baratubwira igituma batihutira kuvayo ni ku nkengera za choho.
Mu bisanzwe ngaha kuruzi niho hadutunze naho bamukuzubajyo mu kwindwi nkajya irima ryaheze umuntu araza kahatera uduharage bora bari hafi umuntu agaheza kavomera tubona leta twe ataho twowe irikira tujyana ahubwo mba bashaka ko dushira
muri kirundo inzara ya mayate umuntu agatungwa no n'izimetro 50 yene zo kugisenye kuko haruguru ntanagaharagika haba umuntu agatora hano nyene aba yasize n'umwabo bashaka n'ukuri bo tworohereza bahadutware kubera yuko no muri kirundo twatadushira.
Bifuza ko butangishwa itagisi ariko bakaguma bakorera muri ico kibanza
habatagira mu mwonga ngo bagire no mukigwa aho barima. Nasaba yuko mwodushikire imbere mukadusabira yuko ushika kuruzi izo metero 50 nimba kari za leta umuntu akazofuma zarazisorera nka kurya basorera mukigwa
nkatwe tutajyana kwa Nyagisenyi nyene kya tugasaba utuboga baturinye kugisenyi bakari mutunyanya tugasaba bakaduha cyangwa tugacakasara kugisenyi nyene tukaraturiye ko mwodushikire imbere tukatuma bagatuma batsa barahasora nkuko basorera mu kigo kuko beshi no bantu aho nikora ni beshi batunzwe no kugisenyi
kukiyaga rw'iruho biboneka ko iryo tegeko ryubahirijwe. Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo ati vyatwaye uburyo bwinshi.
Iki kiyaga kwera kugira ngo koko gikingirwe nk'uko byatwaye uburyo bwinshi cyane. Imigambi yose irakenerwa ko abantu bayifata mu mugongo barabahemirije rero gushikaho bagaragereza bagaheba izo metero 50 ariko rero inyuma yaho haci haba kubafasha gushaho ingingo mperekeza zituma bagira kandi kunguko inyuma yaho bahebeye izo metero 50.
Ako kunguko abanyagihugu baharonkeye nuko abahora barima mu metero 50 bahawe amapompo aduza amazi bigatuma bashobora kurimira haruguru yazo. Barigijwe kandi n'ubworozi bw'inzuki nkuko vyemezwa n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo. Yamara bose ntibishimira uko bafashijwe
kugwera hajya kunkanda kanda yugure noho bama barima bakarima mu bwayisi bakarima n'ibijumbu muri ivyo bikashobora kudufasha muri cyagiye kizuba ryatse kabisa hamwe n'umuntu no kugira ngo asohoke biba ikindi kibazo mugabo ashitse ku rufunzo akaronka rasiyo n'abana bakarema ubu rero barimo baradukuyemo ivyo amashira hamwe tubona ni nk'ibintu tubona yuko bakoze mugabo ntabwo bishemeye cyane kubera yuko muco giye kugira ngo bakore bafashe nk'umuntu afite tero nk'amagana nk'abiri z'umwonga mu bukika gucya ni kuvuga ngo amafaranga bamuha twabo dufaranga duherera no mu rugendo gusa.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo arasigura ico iyo myidogo ivako.
Imyidogo razi umuntu akukuye ku gatongo imyidogo ntiyobura ariko ivyiza biri nyuma kurabona iki kiyaga ubugisigaye kimbuka neza amafi ayo rero azoshobora gufasha aba bantu kuronka udufaranga eka nabo nyene bafungure neza bakoresheje iyo mwimbu bakura muri iki kiyaga gweru.
Daniel Macumi avuga ko hari imigambi itanguye gushigikira ibikorwa byo gukingira ibindi biyaga. Hagataho uwo mutware avuga ko abanyagihugu batarashikirwa n'ingingo mperekeza bakibandanya gusatira ibiyaga. Macumi amenyesha ko abafashwe bahanwa mu ntumbero yo kubahiriza itegeko risanzwe rihari. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Igisata c'impunzi ubu naho tubabwira ivy'ubutungane. Sentare nkuru ya gisirikare muri Uvira muri Congo yaraciriye kuno wa gatandatu umunyororo wo guherayo hamwe mu mpunzi z'abarundi bagirizwa gukorana n'imigwi igwana. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabakoreje rya Amerika muri Congo.
Muri izi mpunzi z'abarundi ko ari zitatu zari zimaze igihe cy'amezi agera ku icyenda zifungiwe muri gereza nkuru y'Ibuvira, zifungiwe icyaha cyo gukorana n'umutwe w'abagizi ba nabi bagize uruhare mu rupfu rw'umusirikare wa leta ya Congo warasiwe mu nkambi yo mu Rusenda muri village ya 26 mu ijoro ryo ku itariki y'umunani y'ukwezi kwa kabiri 2017. Impunzi imwe muri izi zitatu zaburanishwaga kaba ariyo urukiko rwagize umwere. Nyuma y'iminsi itatu uru rukiko rukuru rwa gisirikare rwo mu mujyi wa Uvira rwari rumaze ruburanisha izi mpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda. Iranzi Olivier wari umusemuzi mu manza z'izi mpunzi z'abarundi aragaruka ku mikirize y'izi manza muri aya magambo.
Harashoboye kuza impunzi ishika kuri zine, muri izo mpunzi zine bakabashoboye kuburanisha impunzi zitatu. Mu mpunzi zitatu hashoboye kurokoka umwe yarasanzwe yari yadumwe ku rutoki n'uwo bita Bamporaho Mpagaze Jonathan. Mwabari wa mwandise ko Bamporaho Mpale ya wabiraja 17 hanyuma achavuga yuko itwa Nyukuri Samuel ko ari we barafashanije mu bugizi bwa nabi bwo gushora bwabaye ku itariki ya 8 Ruhuma 2017 byavuyeho mbere haba n'umusoda wa Kongo yarafise ipete rya yari Serja ari arahasiga ubuzima. Hama ujyo natavuga yuko bari kumwe na Samuel mugabo babigenduye basanga ibyo Jonathan yavuze byari bihimbano kuko ibyo byose yavuze nta kurya rifise, ndetse we yinakiriye n'urubanza Samuel ambwira yuko atanamuzi we n'ubwambera mubonye aho nyene aho sentare umushikiza manza yari yasabiye Samuel ko ateza kure kuko atakinze gusabwa ariyo ngingo havushirwa mu ngiro na sentare mpanabyaha ya gisirikare. Muri abo bandi Bamporaho Mpagaze Jonathan yabwakirwa umunyoro wo guherayo n'abandi y'imiliyoni y'ibihumbi 10 by'idolari. Hanyuma ubita Nzobona Nkira Asumani alias Chick Norris wo mu bya 2004 nawe yari yafashwe muri iyo migwi y'abantu bagizwe ibyaha mugabo we havuye afatirwa ibihano byo gufunga imyaka 5 bivanye n'uko uwamuvuze ko atashoboye kuboneka iyo yaratorotse cyane yasibye kuhita ubutungane batazi cyatumye asiba. Bacamucira umunyoro w'imyaka 5 ti bacabane misita bose uko bagiye baracirirwa imanza bagiye bahabwa misita ni 5 here ku munsi wa mbere kugira ngo bashobe kunguruza mugihe bazabona yuko bakira imanza nayo bashobe kudushira imanza zabo muri sentare y'iyongururizo y'Ibukavu mugabo bakazenda kwandikira kwanze sentare mpanabyaha ikora mu karere ka Uvira.
Niyo Nkuru Samuel wagizwe umwere yirinze kugira icyo atangariza itangazamakuru kubera yuko yavugaga kwa kirushe. Emmanuel Ntirampeba userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda asanga iyi gahunda rukiko rwa gisirikare rwafashe yo kuza kuburanishiriza impunzi aho zakoreye amakosa ari nziza kuko bizafasha izindi mpunzi kwirinda kugwa mu byaha kandi no kwereka impunzi ko zitare hejuru y'amategeko ya Congo. Iyi gahunda yo kuburanishiriza izi impunzi mu nkambi yo mu Rusenda ikaba yaratewe inkunga n'ishyirahamwe rya Union Chrétienne pour le Progrès et le Développement des Droits de l'Homme. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ibuvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu tuno munsi. Usivye ko intambara zitandukanye zagiye ziraca mu karere k'ibiyaga binini zangaje abatari bake hari n'abandi zasigiye ubumuga. Ijwi rya Amerika rero ryarashatse kumenya bamwe muri abo muri izo mpunzi zifise ubumuga uko zibayeho gutyo. Umunyamakuru wacu Claude Munyamagana araturabira uwitwa Frederic Ndabaniye ingene amerewe. Reka tukurikire ino nkuru.
Frederic Ndabaramiye ni umusore w'imyaka 34 y'amavuko, 19 muri ayimaze nta biganza agira. Ubumuga afite buturukana mu 1998 mu ntambara y'abacengezi. Avuga ko abacengezi bamutegetse kubafasha kwica abantu yari hamwe nabo mu modoka arabyanga, barabica ubundi bamutema ibiganza byombi. Byacikiye nko mu cyakabiri uvuye kudutengaho ikiganza gitere yugana ku nkokora. Ndabaramiye avuga ko yabayeho mu buribwe n'ububabare bukabije igihe kitari gito, ariko mu 2003 abagira neza bamujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravurwa arakira, ndetse anahigira amasomo atandukanye ari nayo yamufashije gukomeza akagera aho ageze ubu. Twamusanze hamwe naho akorera ni mu mujyi wa Gisenyi maze atubwira byinshi ku buzima bwe.
Uyu ufite ubushake bushoboze buraza nagerageje kuwikuramo kuba mugaye kuko unasanze ari ibikangisho, kuko abantu benshi iyo babonye umuntu amugaye afite ubumuga bahita bamubara nk'umuntu ubwo wavuye muri society. Ariko njye nagiye mbona byose bishoboka kwiga bishoboka gukora ibindi yindi mirimo ishoboka mpitamo kuba nashobora kwigisha abagenzi banjye cyane cyane mu kubafasha ibyo bashobora kuba nabo bagiramo uruhare kandi ntiwabibabwira ku munwa gusa ushyira no mu bikorwa mu gihe ubahingero kabwira uti wagombye kuba wakora iki bitewe n'ubumuga mfite kugira ngo nshobore kuba mwarimu mwiza no kubaha ingero namanje kwiga igare ndigeraho ndarishobora mbonye bishobotse nsangana moto byakunda ariko abeshi babibara nko kwiyahura kuko mu muco w'abantu cyane cyane Africans bumva ko umuntu ufite ubumuga aba yamaze kubura ubushobozi
twajyanye kandi kuri kimwe mu mbuga zigishizwaho gutwara ibinyabiziga yatweretse uburyo twari igare moto ndetse n'imodoka aha ndabaramiye twicaranye mu modoka maze arayatsa tugenda tuganira twaye
ubwo imaze kwaka
hanyuma imaze kwaka fata ano shyiramo hatwara
kuyobora nta mbogamizi bigiramo
nta mbogamizi kwindura cyangwa ikise ni gutya modoka ikakomeza kagenda
ubu maze kugera muri vitesi ya kabiri kandi nta kibazo uragira
nta kibazo ndagira nshobora kujya aho nshaka kandi singira umuntu mbongamira
biragaragara ko nta mbogamizi ufite mu gutwara moto yo buriya uyitwara gute ko bisaba gufata ku muriro umuntu asa nk'ukurura ayiyerekezaho
ni ukuvuga moto nayo ni ibisanzwe ni nk'igare ariko ibyo byose umuntu abikora kugira ngo ashobore kugira abo yereka ko byose bishoboka hari ubushake n'ubushobozi babo hari cyane cyane ko twasanze kumugana atari kubura ubushobozi
uretse kuba abasha gutwara ibinyabiziga ndabaramiye Frederic akora n'indi mirimo itandukanye harimo gushushanya no gutera amarangi yandikije ikaramu na mudasobwa nta nkomyi izi telefone zigezweho nawe arayitunze kandi ayikoresha nk'uko nawe ubigenza ukoresheje intoki mu 2005 we na mugenzi we Zakaria Dusingizimana bashinze ikigo cyitwa Ubumwe Community Center giherereye mu karere ka Rubavu ni ikigo bavuga ko bashinze bashaka gufasha abafite ubumuga kumva ko hari impano batagomba gupfukirana ubu kimaze kwigisha ababarirwa hagati ya 200 na 220 nk'uko ndabaramiye abivuga bamwe bibumbiye mu makoperative abandi bakora ku giti cyabo gifite kandi abanyeshuri bakaba mu 200 barimo 408 bafite ubumuga butandukanye babigisha ibijyanye n'ubudozi programu za mudasobwa ndetse n'ubundi bukorikori umva ubuhamya bwa bamwe mu bari baje kwitegereza ibyo ndabaramiye utagira ibiganza akora
kubona umuntu nk'uri utagira ibiganza atwaye imodoka atwara igare akoresha telefone taci iterambere ryagezeho baramuhamagara akabikora mu mufuka ibintu byose yabishobora urayabera abandi urugero urabona ameze kuriya ntiyiba ariko ugasanga umuntu afite amaboko n'amaguru bizima ariyo kandi ura ntabwo asabiriza
harimo abandi benshi bipfobya ugasanga ajya ku muhanda agasabiriza kandi hari ibindi byinshi yakora mu bundi buryo nk'uyu nguyu akababera intangarugero
Frederic Ndabaramiye yatubwiye bimwe mu byamutunze akimara gucika amaboko ariko ubu ngo yarabyitoje aramenyera
cyabaje kugora cyane cyane n'ibijyanye no kwambara no gushobora gufata ikiyiko gufata ikaramu n'iki ibyo byose nagiye mbyiga buhoroboro koga nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye gufata isabune kujya muri dushe gufata amazi kuyashyira mu ibase nta wundi muntu uri bubigukorere kandi kugira ngo ibyo bigerweho ni ubushake nk'uko nakomeje kubibabwira kumva ko nta wundi muntu uri bubinkorere ngiye nkagerageza kubyikorera ngera igihe mbigeraho kandi ibyo kubigeraho ibyo byatumye n'abandi nshobora kuba nakorana nabo kuba babona hari ubushobozi koko
mu mishinga Frederic Ndabaramiye afitiye ikigo Ubumwe Community Center harimo uwo yise I am able cyangwa ndashoboye ugamije gufasha abafite ubumuga kwifasha watangiranye n'abantu 20 bakora imyitozo ngororamubiri nko gutwara amagare kubyina n'indi myitozo ni umushinga avuga ko ku bufatanye n'ikigo cy'Abanyamerika azagera ku bantu benshi bashoboka akabafasha kuva mu bwigunge no kurenga imitekerereze y'uko hari iby'abafite ubumuga badashoboye cyangwa batageraho Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Arakoze Claude Ganza Munyamagana kuri iyo nkuru ye kayakoze na Ndabaramiye Frederic Mumviseme kudusabirikaniriza ubuzima genda na nk'umwe yahuye n'intambara akaba yayisizwemo n'ubumuga. Ningaha rero duce dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye ibindi biganiro biri imbere harimo ikiganiro muri isanga ni saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igice saa 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igice saa 1 n'igice naho nyene turabaha amakuru ariko tuza kwibanda kuyavuga ku isi na cyane cyane muri Afrika. Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi mari kumwe muri uno mwanya tubifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugira indwi nziza.